Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kuwa gatanu itariki zitandatu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe na Fidèle Niyongabo.
Ntitugira icyo turya, niwo mukino mba batuzanira, hari ikintu ushobora guhera n'indwi itarahera. Tukaba tuguma ngaho mpaka tukarindira aho baza tuzanira ako kandi nyine tukaba nyine turakaradufasha buke buke.
Uwo ni umwe mu Barundi bamaze ukwezi bahungutse bavuye mu ikambi y'impunzi ya Nduta yo mu gihugu cya Tanzania. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye ku ihimbazwa ejo ku munsi wa kane ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania n'ihimbazwa nyene ejo ku munsi wa kane ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umwarimu mu Rwanda no mu Burundi. Turagaruka ko mu kanya kari imbere. Kaya mara dutangure ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse neza Aloys.
Mwaramutse Fidèle, mwaramutse namwe muduteze amatwi. Abasenateri indwi mu bagize Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaba Perezida Donald Trump gufatira ibindi bihano Repubulika iharanira demokarasi ya Congo mu gihe leta y'ico gihugu yobandanya itevya gutunganya amatora. Ivyo biri mu rwandiko bashikirije Perezida wa Amerika kuri uyu wa kane bamwereka amakenga ku biriko birabera muri Congo. Muri urwo rwandiko bavuga bati mu gihe leta ya Congo yobandanya yanka kubahiriza amasezerano yumvikanyweko n'abanyepolitike, Amerika itegerezwa gukoresha ububasha bwose ifise kugira abafise ububasha kuri Kabila bamusunike ahindure ingendo. Abo basenateri bateye umukono kuri urwo rwandiko basaba kandi Trump kugena ambasaderi aserukira Amerika muri Congo vuba bwango. Bamusaba kandi kugena n'icegera cya sekretere wa leta ajejwe akarere ka Afrika hamwe n'umukuru ahagarariye USAID ku mugabane wa Afrika, kandi bavuga ko biteguye kwemeza ubategetsi bagaca batangura ayo mabanga badatevye. Abo basenateri bavuga ko kubona abo bategetsi ba Amerika bakwiye kugenwa batari muri ayo mabanga bibangamiye politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ategekanya kugendera Centrafrica imbere y'uko uku kwezi kwa cumi kurangira. Urwo rugendo rugamije gutsimbataza imigenderanire hagati ya ONU n'ibihugu bisinzikajwe n'intambara. Ibyo byamenyeshejwe ejo ku munsi wa kane n'umuvugizi w'inteko za ONU muri Centrafrica MINUSCA Vladimir Monteiro, ariko gushika ubu nta munsi nyezina w'urwo rugendo uramenyeshwa. Buzoba bubaye ubwa mbere uwo mutegetsi wa ONU agendeye inteko zibungabunga amahoro n'umutekano kuva atanguye amabanga yiwe mu ntango y'umwaka w'2017. Inyuma yo gushika ibangi, Guterres ategekanya kugendera igisagara cya Bria kiri mu buseruko ahabereye ubwicanyi mu mezi ya gatandatu n'indwi, kubonana n'abakuru b'imihari yitwaje ibirwanisho hamwe n'abasinzikajwe n'intambara. Guterres yitavye akamo ka Perezida Touadera wa Centrafrica aheruka gusaba amakungu kutibagira igihugu ciwe igihe aheruka mu nama rusangi ya ONU mu kwezi guheze. Muri Afrika kandi amatora y'umukuru w'umushasha w'umugambwe ANC uri ku butegetsi muri ico gihugu ni mu kwezi kwa cumi na kabiri. Abakandida bahiganirwa ico kibanza ni babiri, umwe ni icegera c'umukuru w'igihugu Cyril Ramaphosa hamwe n'uwahoze ari umutambukanyi wa Perezida Jacob Zuma ariwe Nkosazana Dlamini Zuma yahoze kandi ari n'umushikiranganji ndetse aranarongora umuryango w'umwe bwa Afrika. Umutegetsi mushasha wa ANC hazotorwa asubirira Jacob Zuma asanzwe awurongoye, ikiringo ciwe ca kabiri ari naco ca nyuma kikazorangirana n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda. Mu kwiyamamaza kw'abo bakandida babiri, Ramaphosa ashimikira ku kurwanya ibiturire mu gihe Dlamini Zuma nawe avuga ko azoha abirabure akaryo ko gushikira ubutunzi bw'igihugu avuga ko bwigaruriwe n'abazungu. Hano muri Leta Zunze Amerika naho Guverner Jerry Brown wa Leta ya California ni mu burengero bw'iki gihugu ejo kuwa kane yateye umukono ku itegeko ryongereza ikiringo gikingira abimukira babaye muri leta yiwe arongoye mu buryo butemewe n'amategeko. Iyi ngingo iha iyo leta ubundi buryo bwo kurwanya Perezida Donald Trump. Gutera umukono kuri iyo ngingo bisigura ko igipolisi cyo muri Leta ya California kibujijwe guhagarika umwimukira uwo ari we wese ngo kimusabe ibimuranga canke ngo kigire uruhara mu bikorwa byo gufata abantu kuva mu kwezi kwa mbere kuri mbere. Abategetsi bagenzura amabohero muri iyo leta ya California iyo ngingo ibabuza gutanga imbohe kubisata bigenzura imbibe mu gihe uwo mwimukira atakigaragara ko yakoze icyaha gikomeye. Guverineri Brown avuga ko iyo ngingo izogarukana ituza mu Banyakalifornia batagira ibyangombwa mu gihe imiryango yabo yaribayeho mu bwoba bwa buri munsi. Umukuru wa Al-Qaeda nawe mu karere k'Abarabu yarishwe mu gitero cyakozwe n'indege ya drone y'Abanyamerika muri Yemen nk'uko amakuru ava mu bajejwe umutekano abivuga. Shurun al-Sanani yari ku pikipiki y'uwundi muntu atavuzwe izina igihe bicwa mu gace kahitwa Yakla ni mu ntara ya Baida muri icyo gihugu cya Yemen. Leta z'umwe za Amerika yarabandanije igaba ibitero ku muhari Al-Qaeda kuva aho Donald Trump wa Leta z'umwe za Amerika ashikiye ku butegetsi mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2017.
Urakoze haro yisiku makuru uwejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC numwanya wa makuru yo mu karere tuyahere koyerekeye Burundi. Hari abarundi bamaze ukwezi bahungutse bavuye mu ikambi ya Nduta yo muri gihugu cya Tanzania aho bashikiye ku mutumba wa Kinazi muri komine Muyinga. Abo barundi bagera kuri 13 bavuga ko babayeho nabi. Abajejwe intwaro bavuga ko bari mu myiteguro yo kubashikana iyo baturuka mu ntara ya Makamba. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Abo barundi 13 bagizwe n'abakenyezi babiri bavuye mu gihugu cya Tanzania mu ikambi ya Nduta. Abo bakenyezi bari kumwe n'abana babo baharugwa kuri 10 bahungukanye. Kuri abo 12 baturuka mu ntara ya Makamba hiyongera ko umusore aturuka muri komine ya Mwakiro y'intara ya Muyinga uwo nawe yaturutse mu gihugu cy'Ubuganda. Abo bakenyezi bavuye mu ikambi ya Nduta bavuga ko bafashe ingingo yo gutahuka kubera ko batari bagifungurirwa bihagije.
Ewe gituma narahunze sinuvuga ngo nahunze ntambara je nahunze urabana nkaje nta mugabo ofise cyo umugabo yagiye n'ibintu nyine by'ibintu nyine by'ibihwa nyine bitaravuga kera g'imyaka. Sirenze ndahaguruka ndagenda gururabona muri Nduta ninge barazipunguje ubunya kera muntu wese ubunya tega ibiro 35 kandi karatwa radutega ibiro 50 ku kwezi
twege kweri kubera twaciye tuvaya naho nyene ntivyari bitworoheye bade injya zinduzi biri tukazijya ukwezi umaze nk'ubufu ku bucumba bwahura n'indwi zibiri bukaba buheze izindi ndwi zibiri ukacubaha nabi nicyo catumye tuca twivira.
I Muyinga bacumbikiwe ku mutumba wa Kinazi ni mu kibanza mfata kibanza cahoze cakira abarundi bahunguka canke birukanwa mu gihugu ca Tanzania hari nyuma yaho leta y'u Burundi n'abahoze bayigwanya bumvikaniye. Bavuga ko bamaze ukwezi muri ico kibanza bisigura ko bahashitse imbere yuko ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hase ritahukana impunzi z'abarundi ba mbere bahunguka ku gushaka kwabo bavuye mu gihugu cya Tanzania. Babwije ijwi ry'Amerika igituma abatarindiriye iryo sango rya hase
uwa twe twabonye inzara yose have twikirayo kubera nabo bandikwa n'abandikwa ntibarindi ntibasha bashoboka babazana harimo abari bandishwe mu kwezi kwa mbere kugenda mu kwa kabiri nibo baba barimo barazana ubunyene. Ego twabonye abana bo hava badupfira kuko nawe injya uziri yindwi zibiri biharurirwa yuko ari ukwezi ntiwogumayo ngo ucuge umunangiri.
Mwagize urugendo rungana gute kuva gumisi ngahe kuva Induta gushika ngaha?
Indwi yose.
Muri icyo kibanza mfata kibanza bafungurirwa n'abanyamuryango ba Croix Rouge ku mutumba wa Kinazi naho biruko abo baheruka guhunguka bavuga ko ubuzima butifashe neza.
Ngano uvuga ngatubayeho nabi ntitugira ico turya
no mucero mba tuzamira hari kibushobora guhera ndindwi itarahera tukatuguma ngaho mpaka tukarindira aho baza tuzana ko kandi nyene tukamanyene turakaradufasha buke buke kibazo cy'amazi ngaho anya kiratugoye gose ntubiro ndamazi twiyoga naye dutekesha ko amazi apfa kure gose aturagowe gose ntugishe twifuka Tana karenge tu fisi na hatu kumbu fisi na hani cha tu gia makuu fisi atara magodoro ba duhai haja ni tu gia makuu ngaha
haja ni he
ah kuli kuwaruje
mire tuwe cha tu ifuza hasa kama dusikiri mbere tu raiyuko ba duhara duhari tu apa yana hoto tagira matongo na matongo na maparasera tu fisi tu bamu
ndaruhe kire Denise umuhanuzi wa buramatari winera ya muinga ajejwi vimibano avuga ko intwaro ikurikiranira hafi ikibazo cy'abo bantu
bose hamwe n'abantu 12 twaramenyeshejwe ko baje hanyuma turagenda turabashika ko turagerageza kubafasha ibyo dushoboye hanyuma turavugana n'abo muri Croix Rouge kugira ngo bajye basanzwe bari ku mitumba bafashe kugira ngo bashobore kuza barafungura murumva ko niyo baje bava ari kure ni mu ntara ya Makamba muri commune ya Nyanzarake ubu rero dufashanya n'abo muri Croix Rouge bakabashira utwo bashoboye kuronka atwebwe kandi dushoboye kuronka utuntu tukabakubitira
mu gihe basaba gushikanwa iyo baturuka umufaso ni ndaruhekere avuga ko mu ntwaro bari mu myiteguro
turiko turagerageza gukoresha ingufu zose ko dushoboye kose kugira ngo dushobore bashobore gushika mu ikomine y'iwabo Nyanzarake turavugana n'abajejwe intwaro mu ntara ya Makamba ariko natwebwe turiko turagerageza gukora ibishoboka kugira ngo bashobore gushika iyo baje bava ubwo rero tuvugana na Croix Rouge tukavugana nabo muri OIM ariko kubera ko tubona ko mengo ibiriko biragenda neza turiko turagerageza kuraba ahanyene ku mukwego rw'inka kugira ngo turabe ngene dushobora kuronka imodoka yo bashikana mu ntara baje bavamo kugira ngo bashikira biwabo
mu kibanza afata ikibanza cyo kwakira abahunguka cha Kinazi mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
tukivuga ku Burundi ejo ku munsi wa kane niho hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania uwo munsi warusanzwe uhimbazwa ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi uko umwaka utashe abasaza hamwe n'abafise ubumuga utandukanye bavuga ko ari bo ba mbere bahura n'ingorane nyinshi muri ayo makambi y'impunzi n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru
umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru wakiriwe neza n'abo wagenewe mu makambi y'impunzi z'abarundi muri Tanzania abo bagizwe n'abatama abatamakazi hamwe n'abafise ubumuga butandukanye nk'uko bavyivugira na Kajyo Keza ko gushikiriza ingorane zabo hamwe no kumva imigambi itandukanye amashyirahamwe abitaho abafitiye muri kazoza uwo mutamakazi twavuganye ntiyibuka imyaka yiwe ariko agereranije avuga ko irenga 60 no mu kambi y'impunzi ya Nyarugusu.
Mwerewe ganyoko.
Mahoro.
Amakuru make.
Neza bukebuke.
Mwitabiriye umunsi mukuru wanyu wabageze mu zabukuru.
Yego.
Eh, n'uno munsi mwabakiriye gute?
Emwe batanze kwetu yashimye. Byabaye byiza twabyakiriye rwose ni byiza cyane. Yagenze neza batanze. Babakiriye babahaye amasoja babahaye za biswi.
None ganyoko. Ufite nk'imyaka ingahe?
Yenze imyaka 60.
Ingorane abageze mu zambukuru bagira ngaho mu ikambi ni nk'izihe abandi badakunda kugira.
Turabanyentegenye, tukwiye gufashwa turabanyentegenye. Yumvira myaka, yumvira tambutse kweri. Icyo nifuza mwe, mwamfasha nk'uduhera nkajya ndeba ukuntu najya mbona n'akambaro ko kwanza.
Abageze mu zabukuru hamwe n'abagendana bumuga butandukanye bahura n'ingorane zitari nke muri ayo makambi y'impunzi muri izo harimo ko baguma bateza amaboko imfashanyo gusa kuko badashobora kuja guca ingero nk'abandi ingwara zitandukanye zijanye n'imyaka bafise n'ibindi ivyo tubibwirwa n'uyu yigeze kuba mu mugwi w'abagendana bumuga ariko ubu yarekeze n'uwo mu ikambi y'impunzi y'umutenderi
gaboro ibi batanga tukufungura nibike abandi barashobora kwiruka mu bijiji bakakora bagaho ba police babuza bakiruka mu dufaranga bagakorakora bakirukanga barima ariko wa mugayi wo ntashobora kuronka naga se kuko nta bushobozi bafitiye kwera magara yawe bumva bacha baba kwa kundi nyene bakaguma barindire turi ababaha twindya kwimpunzi tusanga rero ya misi babemerera ya zimara nabo ntishobora no gushika gusa bagoma barindiriye bagwaye baragenda ku cyo kimwe n'impunzi ku bitaro arabufite ingwara z'ubumuga bakamugorora ukuguru cyangwa ukuboko ibyo vuba naho nyine yego hariho abaza basa basanzwe bamugaye bari bavuye Burundi barisanzwe bafite ubumuga hari n'abandi bacye bagira ama accident ino ugasanga yashyitse ikimuga agasumbagira bisanzwe naho batarakira akamara nk'umwaka cyangwa ibiri ariko muri benshi n'abasanzwe bafite ubumuga bwabo senga bakwiye Burundi nabanyamwema bariho
ishami mpuzamakungu ribitaho kuva ku munsi wa mungu ririko rirabaha ibikoresho bitandukanye harimo matera zo kuryamako uyu ari mu ikambi ya Nduta avuga ko biriko bigenda neza
nk'ejo bariko baraba ama matera baze nyine n'abaze bakishoboye abo nyine bamugaye bose barabahutu matera nyine byo duto tw'umuntu umwe abandi bakabafasha kubaha ibyo nk'abaje badashobora kwigura amabeke nibo babaha amabeke aba bantu badashoboye kwivuza nibo babavura bafite indwara usanga hari hatari barabitaho rwose abazehe nibo babahigira nyine nido kuri naho dupokerera inga nibo bagenda kubapokerera barafite utuntu batwara kuntu tubajaji tujya rutukutuku niko bagenda kubatoreramo n'inga mpaka muhira barabitayeho rwose nikirenga ni benshi rwose hari amazone 21 ahubwo nko mu izone imwe ho harimo nk'ijana urazi gituma ari benshi sikuvuga ngo n'abamugurumba n'abazehe bose barenza guhera ku myaka 60 kuduga bose bafatwa nk'abantu bamugaye
amashyirahamwe afashe impunzi avuga ko bene iyo minsi mikuru arakagiye ko kuremesha abo batishoboye kuko bageze mu zabukuru nayo ibitegere byabo kanoni bitazwi iby'ifata kibanza byerekana ko barenga gato ibihumbi ijana harimo n'abakongomani bari mu ikambi ya Nyarugusu muri iyo kambi nyene uwo munsi wahari wabageze mu zabukuru watangojwe n'urukino rw'umupira w'amaguru wahuje abasaza b'abarundi n'abasaza b'abakongomani abatama b'abarundi bakaba birahiye abakongomani mu kubatsinda kime kubusa Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC Mugihe isi yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umwarimu abarimu bo mu Rwanda bavuga ko bakibangamiwe n'ibibazo byinshi birimo umushahara ukiri hasi cyane ubushikiranganje bw'indero buvuga ko bwiye gukora ibishoboka mu kubafasha kuronkera umuti ibibazo byabo umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana adufitiye idonido kuri iyi nkuru
ni kunshuro ya 16 Rwanda rwizihije umunsi mpuzamahanga wahari umwarimu umunsi usanze abarimu bacyugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo bishingiye ahanini ku mibereho yabo n'umutekano mu kazi Rudakubagana Silas wigisha ku mashuri abanza ya Gisenyi amaze imyaka ikabakaba 30 naho Madame Olivier Mukankusi yigisha kuri gacuba ya kabiri B wamaze mu mwuga w'ubwarimu imyaka 36 baragaruka ku bibazo basangiye na bagenzi babo
ibibazo mbona nuko mibereho yacu kiri hasi ubwenge n'abandi bakozi cyane cyane urebye igihembo cya mwarimu ntabwo amafaranga duhembwa ashobora gukemura ibibazo nyine bya buri munsi by'ubuzima busanzwe
ntabwo wajya kwiguriza miliyoni imwe uzishyura mu myaka 5 kandi mu myaka 5 utazakora miliyoni imwe ntawaguha amafaranga keretse ariwe amafaranga y'ubuntu
Umushahara wa mwarimu ni mucye cyane ugereranyije n'uko isoko rihagaze. Mwarimu ahembwa amafaranga make ku buryo utaje guhembwa ngo uvuge ngo hari ikintu urasiga kuri konti. Kuvuga ngo iyo ugiye guhembwa ubugomba kumara y'amafaranga yose kuko atanaguhagije mu by'ukuri. Dufite ibibazo byo kubona inguzanyo cyane cyane inguzanyo ndende ishobora kugira iki kumarisha. Kuko batanga credit bashingiye ku mushahara.
Umunyamabanga mukuru wa sindika y'abarimu n'abakozi bakora mu bigo by'uburezi byigenga bwana Nkotanya Abdon Foste waragaruka ku bibazo by'abarimu bakora mu mashuri yigenga.
Muri sekiteri y'ibigo byigenga hari ibibazo byinshi cyane uhereye ku masezerano y'akazi. Umwarimu abafite amasezerano y'akazi y'igihe kitazwi bakayahindura akagira amasezerano y'igihe kizwi kandi kigufi. Ibyo rero bikamwima amahirwe ku nguzanyo bikupanga ubuzima bwe ndetse bukagira impact itari nziza ku burezi. Kuko niba ukora akazi uzi ko ugeze mu kwezi kwa 10 mu kwa 11 akazi kazaba karangiye icyo gihe umuntu atangira kwitanga ariko ashaka n'ahandi akazi. Hakaba hari n'ikindi kibazo rero gikomeye cyane cyo kudahembwa. Ubu n'umwarimu amara amezi 3-6 adahembwa. Hakaba rero n'undi muco wo guhera mu kwezi kwa 11 kugera mu kwezi kwa mbere. Usanga icyo gihe banyiri ibigo badateganya guhemba abarimu kuko baba bari no mu vacances. Muri ibyo rero bigo byo privé byo bigahaguruka bizikwa ikigo kidafite ubushobozi bwo guhemba twebwe twumva kitagombye no kubaho.
Umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri Ministeri y'uburezi bwana Isaac Munyakazi avuga ko inzego bireba zose zigiye kubiganiraho kandi bigashakirwa ibisubizo.
Cyambere nka leta nka guverinoma y'u Rwanda ntabwo mu byukuri dushobora gushyigikira ko umuntu yakora igihe cyo guhembwa agatinda kubona umushahara we. Ibyo rero nabyo mwumvise ko twavuze ko mu by'ukuri ari ibintu bigomba guhabwa priorite, bigomba gufatwaho umurongo mu buryo bwa vuba. Tugiye kuganira n'inzego bireba zose turebe uburyo icyo kibazo cyakemuka kandi kigakemuka vuba.
Ministeri y'uburezi ariko isaba abarimu gukora ibishoboka bakazamura ireme ry'uburezi bakabikora nk'abarezi, koko aho kumva ko ari abarimu bashinzwe gutanga isomo bikarangirira aho bakaba abarimu bashoboye ari byo nkingi y'ireme ry'uburezi nk'uko biri mu nsanganyamatsiko y'uyu mwaka. Gusa ni umukoro bamwe mu barimu bavuga kugoye mu gihe imibereho yabitakwitabwaho mu buryo bukwiye.
Niba se umukozi atinda guhembwa cyangwa agahembwa nabi cyangwa agahembwa make cyane, ni ikibazo gikomeye cyane kuko ni ibintu bigomba kujyana. Ugomba gushaka ireme ry'uburezi ariko ugashaka n'ubuzima bw'utanga iryo reme ry'uburezi.
Kuri aba bavuga ngo umurezi abe umurezi areke kuba umwarimu, harimo inzitizi badashobora kumenya, kuko biragoranye kugira ngo ugorore umwana kuko ababyeyi bubu bafite utundi tuntu nabo bahugiyemo. Ntabwo rero turi guhuza neza kugira ngo dushobore gufata wa mwana uko tugomba kumufata.
Bimwe mu byo stati yihari igenga abarimu b'amashuri y'incuke abanza n'ayisumbuye yemejwe umwaka ushize iteganyiriza abarimu, harimo guha abarimu agahimbaza musiki kagenerwa buri mukozi wese wa leta wesheje neza imihigo mu gihe mbere y'iyi stati bitabakorerwaga. Hari n'ibihembo abarimu b'indashyikirwa bahabwa birimo inka na mudasobwa, cyakora bagenzi babo ntibishimira uburyo bikorwa.
Uyu uvuze ngo mwarimu umwe yarakoze kurusha abandi kandi twese twirirwa ku kigo, uburyo twe ntabwo tubifata neza. Uwo mu wa mbere atakoze, uwo mu wa gatandatu ntabwo nareze ibiti. Rero nta mpamvu yo kuvuga ngo barahemba umwarimu umwe undi bamureke. Hari n'ikindi, uburyo umwarimu wo muri primeri yakagombye gupiganwa n'uwo muri primeri bareshya, ariko ntabwo yapiganwa n'uwo muri secondaire.
Stati yihariye y'abarimu inateganya kubazamura mu ntera ntambike cyangwa mu ngazi, ubundi bitajyaga bibakorerwa. Ibi bisobanuye kuko umwarimu azajya azamurwa mu ntera n'umushahara uzajya ugenda wiyongera bikurikije igihe amaze mu kazi, ku buryo hari aho umwarimu ashobora kujya ahembwa umushahara uruta umuyobozi w'ishuri yigishamo kubera uburyo yagiye azamurwa mu ntera. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha washitse abigisha bugarijwe n'ibibazo bitari bike mu Burundi. Ahanini bifatiye kwiyimurwa baherutse gukoregwa bavanwa mu ntara bakajanwa mu yindi. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Diane Donsa ari Bujumbura niwe yaduteguriye inkuru.
Aha ni ku biro by'ubushikiranganji bw'indero biri mu gisagara cya Bujumbura, abigisha batari bake bazindukiye. Hari abicaye bicurikiriye, abandi bariko bandika makete, hakaba n'abandi bariko baganira ku ngorane zabazanye zijyanye n'iyimugwa bakorewe mu gukugwa ku mashuri bahorako bagatwagwa ku yandi. Ababigisha ntibashimye kugira icyo bavuze kuri mikro kuri izi ngorane zabo. Bamwe bavuga ko batarota baja gukorera mu misozi bashizwemo kuko ataburyo bwo kwiyunguruza buhashika kukubura amabarabara. Hari n'abavuga ko abo bubakanye ari abasirikare batarangwa mu nzu kugira ngo basigarane urugo. Abandi bakidoga bavuga ko bataravye amagara make bafise ku bw'imyaka myinshi. Ibintu byunyugwa nuko hashobora kuba hari kutumvirizwa kuri izi ngorane zabo. Ivyo bituma harabatiriwe baraza gusaba umubonano nk'abandi ku biro by'ubushikiranganji. Uyu ni uwayaze n'Ijwi rya Amerika avuga uko yanse kumvirizwa ku bumuga agendana mu kuguru n'umugwi washinzwe igikorwa cyo kwimura.
Ndabiruka kuguru kwanje ingene kumeze ngo ya ngo nibo babizi ngo bazobimenya nti reka ndakuzane mu kurabe ngo tuce tukwandika mu bari nabo.
Ni kuvuga ni nk'ubumuga ugendana?
Ni ubumuga muri ya mistumba ndugamwo iyo nduze cyane guca kwanka ikanka ko ngenda ubundi hashabuka nagenda ntinakerego, ariko mugakorera goma banjana iyo ntaze naho bizohava byanka ko ngenda nako kazi ndagahebe kandi nabona ndabishoboye.
Ndiyo mwarashikirije izo ngorane
ntamara kubona yuko batubari yuko atayungururitse
kukaba nkako. Umushikiranganji w'indero Janvier Ndirahisha yarasohoye urwandiko kuri uyu wa kabiri rutegeka ko abo bigisha babwirizwa kuba batonze ku mashure bimuriweko hatarenze kuri uyu wa kane, kandi ko uzobirenga ko azofatwa nk'uwataye akazi vyongeye azohanwa nk'uko amategeko abitegekanya. Ariko kandi muri urwo rwandiko barasabwa ko n'ivyo babaza bobicisha mu biro bijejwe indero mu ntara batwagwamwo. Uko biri kose, umushingamateka Ndikumana Pierre Celestin arongoye umugwi w'abashingamateka bari mu runani Amizero y'Abarundi avuga ko nyabuna abo bigisha bakwiye kumvirizwa.
Hoba ho kumviriza abantu uko biri kose ntibovuga bati iyo tukurungitse turabarungitse nta bindi nta bintu bitagira rukuru urabona mu bintu byose ugiye mu masenare ugiye aho wandika makete muri binabiriya iyo bakwishura heza ugasubira mu kavuti yamarangaha byagenze kunuku nuku hari ikintu mutamenye hari yindi parametre cyangwa yindi done usanga ibikenewe ku muntu ashobora kumenyesha.
Umuhinga mu bijanye n'indero akaba n'umwigisha Joseph Ndayisaba avuga ko abigisha bimuriwe kure y'imiryango yabo bishobora kugira ingaruka ku gikorwa bakora. Atanga karorero ko gukora amasaha adakwiye bigashobora gutuma adaheza gutanga ivyigwa ku kiringo gitegekanijwe.
Ubu urasanga abarimu barongika kwigisha ku birometero 12 13 15 tukama tubahitana ku ibarabara yitutuze akakubwira ngo nca kwigisha ku ishuri yinaka ugasanga ni birometero 12 ngaha. Ibyo rero ingaruka yavyo nayo nimbi cyane gukura abana nko mu byo byimvura birashobora gushika yuko imisi bataja kwigisha iba myinshi canke umwanya bataba bacegwa kubera imvura kubera bataronso umuntu abunguruza canke kubera abagize izindi ngorane urumva uharuye ivyo vyose imisi abarimu bataheza ngo bakore canke amasaha bataheza ngo bakore kubera gucegwa usanga ari byinshi cyane biteranije.
Uyu muhinga arashima ko iryo yimura rifise intumbero nziza yo gushikana abigisha ku mashure abakenye ariko agasaba ko hogigwa ko hubakwa uburaro ku mashure kugira ngo umwigisha aharungitswe ashobore koroherwa.
Kenshi na kenshi rero iyo amashuri yubatswe hubaka amashuri gusaba kubirasi gusa yaba bo kwiyumviriye kubaka uburaro bw'abigisha abo bigisha baja kure bakabona ikirere n'iciza arasha gutaha mugabo bakize bati ejo turasha kugira ingorane dufite akazi kenshi bakashobora kurara aho naho nyene birashobora gutuma ngira ngo amasaha canke iminsi batakaza yo bamike. Icyo naco nyene ngira ngo leta yoraba ingene igishira mu ngiro ahantu hose hubatswe ishuri canke hari ishuri hakubakwa n'uburaro bw'abigisha.
Hambavu y'izingorane zijanye no kwimura abigisha muri uyu mwaka hari uyundi mugwi ujanye n'abahora ku mashure y'akarorero. Kuva aho hagiriweho ingingo icagura amashure ahariwe ay'akarorero uno mwaka hari abigisha bamaze ukwezi bicaye bataramenya aho bazokorera. Reka n'abazigisha kuri aya mashure y'akarorero nabone si bose borohewe kuko bari babwiwe ko bazihitiramwo aho bazokorera ariko hakaba hari abarungitswe ku nguvu ku mashure bavuga ko batazoshobora gushikako. Aha kandi bakavuga ko byabashitse ko giturumbuka kuko kuri uyu wa kabiri ariho bamenyeshwa amashure bazigisha ko. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umuyobozi w'ibiro bya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID Mark Green aho yari mu nama yerekeye imfashanyo Amerika itanga ku isi mu bihe bidasanzwe yavuze ati turi mu bihe bidasanzwe isi itari bwacemwo aho isi iriko irakumuriro kandi uburyo bwo gufasha bukaba bukenewe cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cya mbere gitanga imfashanyo nyinshi kurusha ibindi ku isi. Green ati nuno mwaka turacyafise ibikorwa biturindiriye uno munsi Amerika ya ruguru ni yepfo ibihugu biriko birahangana n'ibibazo byatewe n'ibihuhusi aho ni mu gihe Mexico iriko yonyene ihangana n'ibibazo byatewe n'ibihuhusi bibiri mu ndwi imwe. Mu kwezi guheze USAID yarungitse abahinga bayo muri Mexico n'ibihugu byo mu karere ka Caraïbes gutegura ibikorwa byo gutabara imbabare mu bindi bice by'isi. Uruzuba rurengeye intambara n'ibindi byatumye haba ikintu gifungurwa muri Sudani yepfo, Nigeria, Somalia na Yemen. Ivyo bihugu vyose vyahuye n'ibibazo bihambaye byo tuma habikeno gifungurwa muri uyu mwaka. Abantu bashaka ku miliyoni 20 bashobora kubura imfungurwa muri uyu mwaka. Ku itariki ya 26 z'ukwezi kw'icenda, Mark Green umukuru wa USAID yatangaje ko Amerika izokongereza imfashanyo yayo amamiliyoni 575. Ivyo bizotuma imfashanyo zigera ku mamiliyoni 2.5 azoja kuri ivyo bihugu bine vyonyene. Muri Aziya, abantu amajana n'amajana bo mu bwoko bw'abayisilamu b'abarohinga bariko barahunga intambara mu gihugu cyabo cya Burma. Bariko barondera ubuhungiro muri Bangladesh aho ta buryo bukwiye buhari bwo gufasha izo mpunzi zose. Abo barohinga bateshejwe ingo zabo bari muri ivyo bihugu vyompi bakaba bakeneye imfashanyo. Amerika iheruka gutangaza ko izofashisha abo barohinga n'ababakiriye amamiliyoni 32. Umukuru wa USAID yavuga ati ndifuza kumenyesha kandi mu buryo bwumvikana yuko Amerika izokwama ari igihugu cya mbere gifasha kurusha ibindi ku isi. Izobikora mu bihe habaye za nyamugigima, uruzuba rw'umurengera cyangwa intambara. Amerika izokwama yitabira kamo ko gufasha. Green ati nicyo kigize abo turi bo nk'abanyamerika.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafite kuri isaha aha niho bigarukiye tukaba tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.